VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikoro hano I Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Muri uyu mwanya turibanda ku makuru yo mu Burundi. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yari umugabo w'umubosi munini yanyine w'umuboga munini ibirenge byiwe byose urabye nyine nta muntu ntabwo yari ari umuntu nyine ibereho nyine nk'umuntu agera afata isuka nyine ari umuntu yama ifite yambarira neza.
Uyu ni umwe mu bantu babonye imirambo ibiri yabonetse muri komine n'intara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi. Iyo mirambo yabonetse ejo. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ku itotezwa ry'abayoboke b'urugaga rw'amashyaka rwitwa Amizero y'Abarundi. Turazagaruka gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Turafitiye kandi n'urukino ikinamico intamenwa nawe kandi ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu aribanda ku Burundi, ku mutumba witwa Mutarama muri komine n'intara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi. Hari mirambo ibiri yabonetse ejo ku mugoroba iza no guhita ishyingurwa. Abanyagihugu babibonye basobanuye ko iyo mirambo ari iy'abagabo babiri bari bahambiriye hamwe. Umunyamakuru wa Amerika mu Burundi Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu Kirundo niwe wakurikiranye iyi nkuru.
Ku mutumba wa Mutara ku rugabano rw'uwo mutumba n'umutumba wa Mwenya turi muri komine n'intara ya Kirundo niho ibiziga bibiri by'abagabo byaraye bitowe. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara n'abo ku mitumba yegereye ako karere nka Kireka, Mwenya na Karama barashitse kuraba ko hari uwo bumenya muri bo.
Twasanze nyene bari mu kuzima ahantu mu Kirombwe bacuramye mutwe gutya bambaye ubusa atanu umwe yambaye ku maguru habose no mu mugongo gucya habose ngo umutwe ntubaboneka. Hanyuma rero bamaze kuza kubakurayo barabatwereke turabaraba mu maso turanabayoberwa.
Uwa mbere nabonye nk'umengo bamukubise inyundo benaha mu maso. Uwa kabiri mbona nyine yaritanguye kubora uwo wundi ntiyari bwabore yaritanguye kunuka bari batanguye kunuka. Barabagabo umwe yari isiramuye bari babohanye intuze nyankuku nyene nkuko nyene bari baboshe nyene n'isinga.
Uko abo banyagihugu bayivuga ikiziga kimwe caboneka nk'ica umuntu yifashe
ujya mugabo yari umuntu biboneka ko yihaye agibyiwe atogira ngo yazize ubusuma batugira ngo bamufashe yoba yifite tumurabye mu ruhanga yari umuntu akayangana n'agatuntu kaboneka neza.
Yari umugabo w'umubosi munini yanyine w'umuboga munini ibirenge byiwe byose urabye nyine nta muntu ntabwo yari ari umuntu nyine ibereho nyine nk'umuntu agera afata isuka nyine ari umuntu yama ifite yambarira neza turatora vye nakabiri kiwe karakayangana nyene ari umuntu w'umubosi warabibona.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara bavuga ko ababikoze bashatse gucafuza umutumba wabo.
Baraducafurije umutumba kuko ibyo babaye so kuba ko ari abantu b'umutara babikoze kuko iwacu tubise umutekano n'uko udasanzwe ntabwo ice bwigira bubwo ngahi wacu baraduteye amakenga kweri bijya bintu kufata abantu bakabakura mu kinogo bakabazira kubata mu kinogo ntibyakozwe nanjye Mutara n'igisuma ari igisuma cyibye aho kuba gikwitira kigemura ati amateka akagihana ubona mu gacimbiri k'iwanyu ukabona ingogo zibiri zafatikanyije zihambiranyije zihishwe ukabura ubwoko.
Basaba ko umutekano wocungerwa gusumba uko vyahora.
Icyo dusaba twebwe mu bisanzwe Imana yo dufasha bo ducungira umutekano wa rujya n'uruza bene igihugu wa mutekano bakunda kuvuga ati imicungire umutekano bashaka bakagaruka ku marondo bagacungera nk'abantu bakoze ajya amarorego iyo bahari ha marondo baba barabafashe.
Twebwe turashobora gusaba ko bocungera umutekano bakara kuza bakazitira amayira bakaza baraba ibintu birengana mu ijoro ko bya bintu byerekana yuko batabishiye hajya babazanye babishe baza kuhacindika hajya iwacu.
Ivyo biziga vyabonetse ku muhingamo w'uyu wa gatanu. Abajejwe intwaro n'umutekano bamaze kwashika vyaciye bihambwa ku kagoroba buri mu guhwibira. Bagiheza kubahamba umukuru w'umutumba Mutara yatumyejeje ko ivyo biziga vyari bimaze kumera nabi. Uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kandi ko abandanya. Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bamenye umwirondoro w'ivyo biziga. avuga ko yamatohoza agamije no kumenya abakoze ubwo bwicanyi kugira abashigwe imbere y'intahe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco ndarurinze aho mu Kirundo. No tujye I Bujumbura mu Burundi, mu murwa mukuru, kuri Prince Louis Rwagasore, stade iri mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Mu kanya gashize harangiye umukino wahuje ikipe y'u Burundi Intamba mu rugamba n'ikipe y'igihugu cya Djibouti. Umwe mu bakunzi ijwi rya Amerika, Diomede Nduwimana, yakurikiranye uwo mukino. Nduwimana, uranyumva neza?
Ndakumva neza, mumesha makuru.
Urakomeye cyane?
Yego, ndakomeye cyane, ndanezeye cyane. Ni intsinzi dutahanye ibitegindwe ku busa
birindwi,
bitsindwa n'abakinnyi batandukanye nk'abashika bane.
Uravuga ibitego birindwi ku busa?
Ego kabisa, turavye mumesha makuru aho twari turi. Imvura yatunyagiye cyane, amazi yari menshi cyane gose.
Yego, ibyo bitego byatsinzwe nande se, Diomede Nduwimana?
Hari uwitwa Gayere n'uwitwa Gayere, kuko ndavye uwitwa Gayere niwe yateye ibitego bibiri. Dufate n'abakinnyi batandukanye, kuko ndavye, kuko imvura yari kiranyagira kabisa, nariko ndawuraba barabakinnyi nk'abashika bane. Ego kabisa, murabye mumesha makuru, kuko turabye mu Burundi twari tunyotewe intsinzi cyane gose, kuko turabye urukino ruzoza gusubirirwa ruzosubirwa kuwa mbere tariki 13. Bagiye muri Tanzania gukinirayo, kuko bisa yuko batoruye indege cyo kabisa, kuko turizeye intsinzi cyane gose.
Urakoze cyane Nduwimana Diomede. Niyo ntsinzi y'ikipe y'igihugu y'u Burundi Intamba mu rugamba ku ikipe y'igihugu cya Djibouti. Birumvikana umukino ukomeye cyane.
Ikindi nacyo mumesha makuru,
yego,
icyo nakubwira twebwe abanyagihugu kabisa, n'ubwa mbere na mbere tubona intsinzi twebwe Abarundi dutera ibitego indwi, ahubwo byadutangaje gose, kuko n'abarozi bishimye kabisa, barishimiriza kandi gose, twanezeye cyane gose.
Ni byiza cyane, ubwo ibyo byishimo kandi mu bikwirakwize hose. Urakoze cyane Nduwimana Diomede kuri iyo ntsinzi y'u Burundi ku ikipe y'igihugu cya Djibouti, turagushimiye cyane. Turacyari mu Burundi, kubakomeje kutwumva ku ijwi ry'Amerika. Abayoboke 11 b'urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi rwitwa Amizero y'Abarundi, ruyobowe na Vice Perezida wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi, batawe muri yombi muri iyi minsi mike ishize. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Burundi, Evariste Nzikobanya, nkaniwe uduha ibisobanuro.
Abo bayoboke b'umushinga mateka gatorwasa arongoye urunani Amizero y'Abarundi batangwe guhagarikwa kuva ku munsi wa mbere w'inondwe. Ni nyuma yaho ku munsi w'Imana w'indwi iheze bari bagiye muri zone ya Muyange ya komine Nyanzarake gusuhuza mugenzi wabo yari yabuze abana babiri b'amahasa Imana yari yamuronkeje, bagaca bitaba Imana nkuko bivugwa n'umushinga mateka yatowe mu ntara ya Makamba. Umushinga mateka Renovando w'umwami avuga ko gushika kuri uyu wa kane abo bayoboke b'Amizero y'Abarundi bari bagihagarikwa.
Ku munsi wa mbere no batanguye, nagiye kubaraba mu gasho Nyanzarake sanga hariho abashikandwi, ariko mu nyuma uyu munsi ngira bageze kwa 11:12 baguma bafata abantu bose bari bahari kuwontuze kuwo muhana. Bavuga yuko habaye umukuru mutumba ajanye n'ugwaruka gumbonera kure, hanyuma mu nyuma ngo bacahaza abapolisi. Urumva ntibafatiye umunsi umwe, bagiye nafata kira munsi bafata abantu bageze kuri 12 ngirango. Nk'uwo witwa Pascal Ndayikeza bamufashe ku munsi w'ejo ari ku kazi muri Inspection Provinciale Makamba.
Uwo mushinga mateka atuye Makamba avuga ko abanywanyi ba gatorwasa bagirizwa kwa muri zone Muyange bari mu nama itemewe n'amategeko. Ivyo atemera akavuga ko ari agatotezo kari kukagirirwa abantu basanzwe bari mu nzego.
Je uko ndavyakira mbona ko ari agatotezo n'agasuzuguro, kuko n'ivyumvikana ukuntu abantu tuba turi mu nzego nk'Amizero ari ugasanga abantu bacu kandi babazi bakabagiriza ngo bakabagira amanama ngo batasaje uruhusha, kandi izo nama bavuga atazi baho nk'umuntu icyo babahoye gusa nuko bari bakoranye bagasanga kumbe benshi nabo mu Mizero. Uwo yari yabuze nawe niwe mu Mizero, none karacingane kugira ngo abantu igihe umuntu agize ingorane abantu bagiye kumugarukira ko basangiye ibintu bari basanze bahuriye ko kuva kare nk'iyo ari politiki cyangwa ibindi. Ntitwumva rero ukuntu abantu bagiye kubasuhuza umuntu baca bafatwa bagapfungwa, n'uyu munsi bariko bagira ivyo amatohoza n'amadossier ariko dufite ubwoba yuko uko bamabikora baragira amadossier bakatabagiriza yuko ngo bahungabanye umutekano turabirindiye ariko biratubabaje cyane kubona abacu bagumafungwa kandi bazira
abatowe mu nama nyobozi ya komine Nyanzarake ku ruhande rw'amizero y'abarundi biyamiriza nabo nyene ifatwa ry'abagenzi babo Jean-Marie Basabose wo mu nama nyobozi ya komine avuga kwihagarikwa agasakisaki ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko atotezo kandi bidatandukanye no guhonyanga intwaro rusangi
birababaje kubona igihe gucitwa kirimo demokarasi umuntu yishira kizana ku buryo asigaye afatwa bidaciye mu mategeko nta kiba ariko arakora yagiye kuramutsa uwiwe yakumugarukirako ukumva ngo naka yafashwe ngo nuko adasangiye ivyumviro n'umugambo uri ku butegetsi nagatotezo by'ukuri by'ukuri kubona mu mutavuga rwo n'umugambo uri ku butegetsi ucutotezwa kugeza naho bamwe bamwe numva amatwi asumira hari abagira bahunge baje muri Tanzania ariko barundi bari ku rutonde n'utonde kwateguwe
musabiki abajeje intwaro ngaho inyanzara
icyo tubasaba twabasaba yuko bageza aho ibyo bintu aho tugeza aha saho gufata naho kubaka igihugu cacu
mukenguza amateka Renova ndumwami asaba ko abanywanyi bamizero y'abarundi bori kurwa atakirize gusabwa ngo kuko atacaha bakoze
icyo dusaba nuko abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba bwa butungane canke abajejwe inyamiramabi bo hagarika iryo totezwa ry'abanama rimwe ry'abanama rimwe bamizero y'abarundi bayoboka gwasa kuko nta kibahora atari uko bumva ko bayoboka gwasa nico mbona bakwiye kubarekura atakinze gusabwa kuko babahora ubusa
twashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kugira ngo irica vuze kuyagarikwa rya abo bagabo ariko amakuru y'u Amerika ryakuye munyamiramabi inyanzarake nuko abo bagabo bahagaritswe kumva za matohoza kubivugwa ko baremesheje inama itemewe n'amategeko ahandi havugwa abanywanyi b'umushinga amateka agatorwasa bafashwe muri ndwi ni muri komine Gihogazi y'intara Karusi muri komisariya y'igipolisi Karusi komiseri Jerome Nibogora ayirongoye na mustandere wa komine Gihogazi bemeza ko abo bagabo bahagaritswe ku mvo zo gutohoza ku bijanye na gerenade yatewe ku mutanga wo kuri uyu wa gatatu ku mutumba Kizingoma muri komine Gihogazi igahitana wayiteye abo bategetsi bemeza ko yari umusuma ntitwashoboye kuronka umushinga amateka agatorwasa kugira ngo irica vuze kwihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi biwe abamwegereye babwijwe rya Amerika ko yarafatiriwe n'ibikorwa by'inama nshinga mateka vy'uno wa gatanu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure ryisumbuye rya Chibok Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira ingene babakwita buyoka ningene babakora kwitera bwoba izo video mushora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA radio yacu canke mukazisanga ku ruga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu none tugeze ku mwanya wahariwe urukino n'ikinamico intamenwa ritegurwa na studio Ijambo ikorera i Bujumbura mu Burundi
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Injira ivetaruguruye
Ego
kandi no munsi wacerwe cyane kenze minite yose
naho turamenyesha bana ibikorwa byinshi muhira bacha bambira ko ntava ntabiheje niyo mpamvu natebye mumbabare nuko
nangoranisha
nicara
mugabo ndibaza ko dovaro naguhaye wayikoze kame
ego nabikoze kandi nibaza ko nabito kwera byasana bijya twari twizemeshye
aho shaive to one ingorero wicare ngaha ku meza tubanze dukorije hamanje ndaguha ibindi bijanye na reso y'uno munsi ndabi byo watahwe n'ibyo tatawe
ego mesh umugabo wibuke ko iki cyakabi wambwiye ko shatse no gisima nkakora ibindi kuko gisa n'ikigoye ubyibuke mesh
banze umpe ndabi byo wakoze kwanza hamwe ibyo duca tubivugana
ego akiye
uri kuri ya meyora ni byiza uba ama demonstration ndabona uko maze gutahura uko akogwa gusa hasigaye kushika kuri teze udakoze ikosa na rimwe sivyo
ah oui monsieur kare naho ranibaza ngo ni ibintu bigoye muga ubu nasanze byoroshye cyane bisaba gusa kutahura ha muga gushira mu nzira yo sivyo monsieur
ego je nibyo muga guca mu nzira yo hama ntushike kuri teze hama no tabiguhamesha warubize
none isi teze none monsieur era ba mesi mpejeje ku demontiki naciye mbira ko no kuri teze kandi cyenenze ko nabigize neza nuko
erega teze n'injujika kuhejeje gusigura ariko ku demonti niyo mpamvu waca ugira gutya urabona
yego
ha mugacuvuga ko twisi ikibingana na cosinus cosinus domo teze yacho iri verifiye sivyo
okay nabyo nari numviye mesi nuko nabyo nari numviye mugabo jewe nabona bise ntibiboneka ubu rero ni sawa ndavyumva ndavyumva sawa
okay ama rero nibindi urabona ko ucubisubiramo
yego
kandi question numero 2 nakubwiye ko ushobora kutayikora mugabo wari kugerageza sivyo ubi hari ivete ushaka kumenya kirazira kunebwa muratana mu mitwe mpa kubimenya nihuruhuka
none kamesha katacho ntahura ntinkobanza mukakinzi kuya none kiragoye
eka sindaguhekenyera hama nawe ngo umire ntivyo bari byiza kuri wewe icara ngaho wikonsante nanje mbe ndakosora mako
ego mesha cansubiramo nibindi
egira ko byose duce dukosora ni papuro
okay
ahubwira di habikubuza gukora kubera ivuga cyane mugoreyo nanje simbona gukora ntagira radi
koya ndana kimwe mesha nokora ndagira kiravuga vraiment ntangora
oya ndagira gukora umuzi kuvuga wocu uzamara kandi sibyiza none ga yemwe ehe wesha ivete tugenda mu cumba iwanje abari ukorera niho atandika kusamara
mu cumba cyanyuga mesha
yego
manga nkoreho ntangorane
oya
sininjira mu cumbi wanyu
ubu musamara zena mu cumbu koreho nta na kimwe niho sinakubwiye ko ndumuvyeyi wawe none utinya
oya
va travaille hanyuma uhejeje icyo wigarukira dukosore kandi ariho na kameza
ego mugabo nuko ntakunda gukorera mu cumba mesha erega no ngaha ntacyo mesha nukuri sinshobora
erega ni kuneza yawe erega wege ndukore ha mu cugaruka kandi ravuze ngo turatumwanya uba uzubigenze yarukariro kandi ndaguhaye iminota 30
mesha basi mwe nimugendeyo jewe kweri nsigara ngaha
ubu rero urazi ibyo ndakubarira
ehe datwanje akiri ubwatsi wantumye ndabe ko womva ko ngigira mu bandi bagabo gufatanye
none yewe utamfasha wibaza yuko utakwitwa ehe shira ngaho ku musaya w'inzu mpape ndaziha nkejeje koza inkono
sha nanjye umugongo urahahereye none ko mbona wotsa inkono ukayotsa ya masaha ubwo twaza gufungura ryari
ka mama wanje iyo ndiri kuziko wowe natanguye kurembera kare ndaziye kuzana kukarira sinari kugutebya
aho yasha ayitankarira wajye ubyuhoresha ufunguye gose igituntu twaba tureha mu kwezi kumwe
ati ibyo ukora byinshi
kandi bintu biwunkoresha
yewe naho mwagize umushumba wo ngaha ntagira n'uwumfasha noca mvuga gute ko mama wanje uwo nokwikoze ko ngira ndamubwira agasimbira mu makaye
nane gashaka ko twatunze ibigaba tugire gute
ikigiyewe
urazi ko ntibikurusha ngahanye hatageze amasaha yo ku isahani hasha icyo nicyo ashoboye cyonyine hamwe no kurambarara
sibyo nyine aha we gusa urabye twiriwe turakora basa nzinge zitari kumeza wanya kujumuriru. Urabu mgazi wafituru kaminga nisi hagazi.
Basha naona jenzi. Cha, alikura randi miti. Kukwela uja utindi. Ya? Huuwe. Kaya kuziki vijombo wala vija maganda. Sifu za ature zetuweho.
Janye nao nubira kagongo. Lekanda wa shuhi lizivyara ayo sakire. Bona vigi kome. Kandi vigi njambi ni njanyi. Amura yuze kwa korela. Wa mugore wise mangoni hanje na wachaza. Aduge kumusozi hali ya heju lungo tulamuri ya wako.
Huuwe. Unawanyi mkijaga wa mugo. Nuhi shafuri ya chanika. Shona kuza kumgira kuja kiwende vile. Ya?
Na honye nereo. Baka kusanga mubzawe.
Si.
Baka kugira nguri kujibza bandi hukumenga. Nyenu rugori jidiwe. Harakaga ega sumba koga.
Eka nuku inaka sumba ho. We mama wanje sinari kujari jatongo. Ngono wandi yimpubzi. Nukubuga reo jeko na wita yeho. Wawa wita yeho. Baba kore yike tari kure furi jaminwa. Waza kuita mubitabara.
Sipso nyeni. Haja ndakugi. Abana baruminata. Beja saba awe.
Nyumi.
Bebe byo kuvuga ngo hasigwawe arikura he. Kiri tongo se cy'umujyana.
Hari abuzi cyo bimarira. Banya kumara urundi banga. Kandi je uje mugabo bigabo hagarutse mu rugo rwanje kumpa amategeko tujogwana. Atsinzo hadandaza. Ovye ndahakoteshe ngiri byo shakore ijya tongo kuko ni kwanje ibyo kwanza ntibibaraba
binune aho bavyisuka amwo aho tari gurisha sigwawe
none
bibaza yuko bajya bajidiyo tubarereshe nukuri mushingana ibyo uvuga nibyo nibize bigarukire ngaho aha abantu baza kudutesha gaciro mu rugo rwacu murabona
Esi yomu onabi gabo, muri gwaru koti gwiwe na hanjera, hamuri mhande, hafuga kuku mengo bagabisi. Huko ni kwa naka tukwego dami yuti. Kwa,
ndakubi, joho gari kungora kubiha angane. Nuko njene wawu yenu mga wonghawe, Kanda hosa angari pijidiyo kwa kie kui itagdaguza wuku ilagiza hosa jawai. Baya nama ze kuna yu kwa rinashi ima na hoa manuri rijuru kukariza nangaa kuyisi. Nivo genda wa shine na kime ndakura ima.
Ibuza jena chobi mgini. Uwari wewese jenzo chunganwa uzo garo kila murugo kwa anje. Kumera hama tegeko.
Oya vidare.
Niwezu tuzo chatu huzubgai. Kwanza leo. Kumonyi ukije. Sasi mbire kuibali mbire. Handa njia kuhikuru mkoshi. Mwone. Bele kwa li. Uwanda hasanze wesi. Niwe chansoro olela. Hanyu mawanza pukitasha.
Teka gushavu zwa najiki ambura kimazi mbele. Rorela hugu. Ndakwaru reduke yu gendu koze kumunwa. Utangu jinzoga munda. Nsan hunze wesi zokumere na nabi. Engu ino munzu.
Ahwi. Bega yemwe ukora urira ashaka kunyica nyene nyene.
Ya mugabo uto kugora nka kamashini.
Erega ni machine nayira tebikaruha. Ahandi ho ni kuri siri kuri kiri. Urazi kumara amasayindwi yose uhagaze uri kuravuga atana pose.
Nano kuruhukaga boss.
De kanano kuruhuka.
Kandi shawe no muri pose sinigeze ndakubona mu bandi bigisha. Wari he?
Nari mu ishuri nari konsigura ibyigwa byabananiye kumva bacha baranka kunde kuri. Bemeragwe bapoze hewe.
Aha. Ati baranka kukurekura. Uri umugenzi wabo cyangwa umwigisha wabo?
Umwigisha wabo.
Hari abanyeshuri urumva bahamategeka bigisha. Ewe sha boss.
Riga bizoza sitegeko nawe n'abanyeshuri ahubwo nitegeko mpabwa n'umwuga wanje.
Umwuga wawe.
None no jamwe ishuri nkahava abana tacho batahuye ngacangorora izo.
Yo babitahuye.
Ngo ndumu prof.
Aho waje kusubira muri iryo shure ugatanga devoir civil. Abo bitora abo babangaye.
Nasi ntanumwe yobamwe.
Ubwo kwa ruho guteja kanya ko kuruhuka. None nawe raba ingere n'amaso yatukuye.
Asha bo bitora gose vraiment ashaka bari we uja kubibabaza ntugire ngo nigirikije kugira ndagutsinde.
Jenge mu ishuri nkigisha nta uryo gora. Ubu bajije ikibazo kamuho. Jewe.
Nuko bimeze.
Aho bwo mbwira iryo shure shaho. Aho sanga harimo akigeme keza kagutwaye umutima.
Aho buranyibukije mbewewe na maki no twigeme two ngaha.
atwegeme erega nawo nafise uwonza ndishima ko nka wewe ntiwo tunuka ngo gendana n'utwana ka meme
cyabizo dotwakona barango reka kwigisha sigaho turazi nanye
jewe byiri kuravuga ntavyo ntahu aho usanga uhendwa n'abanyarusa kubapfa kubona mpagarana n'umukobwa nigi ngo jenda mazingane abo bamaze kumbona nabo bose nabo nigi
Ewe shabi zot Na hivyo wete niwe ne Na we nukuwe Iyo kaembo ni mbele yawe Iyo sigu iwe
None mirabuji jwe kumfati Ika ibete kandi damu igi Uze gute kwa nafise niza baani
None na baani Ubigishiriza muhiranga ibe
Aliko kabosu We na maki Aba vya ibamu mahengo damu igi Ura wasomba wewe Nwesu uza kumgi vyo nghora Ni vyo ndeka Che mufju vuze vyoose Numbisa taki kuraba kirimu
Kwari kuguhanura mugenzi. Uprofiti ya mwana sivyo na gata ahubwo niba kandi nimba atakigonga ugira. Wibuke ko Yvette ari impfubyi atagira ababyeyi.
Jewe rero ndakubwira namba bakuntumye. Ndakwisabye. Mama ho, ivyo ngira nije ndabizi kandi bureka kunde mentaniriza ibibi ntakoze. Ivya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi ubimenye.
Jewe reka kundaba gutara umwana nigi.
Mwana ngeja
ndagusavye bizozo muhama ho rya mwana vrema
je sinzi cyo ndondera ko nakubwi mama ho ivyo ngira na Yvette nibikuraba e d'ailleurs sinzi gituma ndiko ndaharira na wewe
kazi kawe
bisa ndakubise mama ho
hehe we kigabo mambo aha nari mvuye kukurondera sinayinzi ko amaze gushika muri cha kibanza cacu
Nachize shaa wangu ntahani nari kuja. Ega ya masaha burya siheze.
Aha ndazishye cyakizindukanye wewe.
Nigiye.
Ni nkumi zicira ushaka kuburozi jisho ndakuzi. Ewe GD. Bureka gukunda inkumi bigeze hiye.
Gashaka kuba wasamaje kiburya. Burya ngaha nyene ubona ko ari inkumi zotumaza ngaha ndabe jewe.
Yo. Kakana ko ngaha nyuma y'amasanga nzira. Ntoro gasamarira. Deka kwigira byinshi sha emera kabura kuzi
byaba kuba siyo mwana ifite joke neka kongera umutwe hama wicere ngaho muri ko nankingira nakayaga sivyo
muhungu namakiga nani kumenga ntumeze neza wenda bona kwikirira atari ciza wabayiki
gashaje cyo cyane sivyo kuvuga
eh
kuri isi burya hari abantu bayibako nabandi bayikorera
eh
mugenzi
eh
burya amagogo yawe tanda kubyiye
ehe none mbwira icyo wabaye basi Eka sino buri cyo ndagufasha kandi buryo umugenzi ni camaze
ntacho ufasha yo ngowe nawe yo kurengera bona gwa data wacu aho bona raturiye wa muhungu
gute
naho nakagindi igito nta gito nkago ndawe ino si yabazima nabapfuye ndakurahe
kajya gatama ka kugiza iki wawe akantu kinganira kurya hari ico kokugira
uta akantu kinganira kurya
Ee
mbura zikaje hagabo kare hakoginu kamaze kuturiye n'isi ntiyo bishobora ndakubyiye kagira kutwijinza twe na Yvette ari cyo mbere kutumiramo naho yari ntica ntikize sha
none ivyo hari kibazo tina kibazo uhengera gakecuru kiwe kagiye mu nzu ugasimbira mu gikoni ukavyiha gasazuka kamwasi kofi ugira we bo gushobora
ikashije nzaje ntacho bimbyiye namaze kumenya twe na Yvette uwo byega bo shacane iyo kitongo jamawe kirasasika nyako y'umuriro kibaza aho ntavyo tumenye
yebagawe
ara kivyo kudaza ncana duhani kibada cha 5 ndamusaba deka cha rasara anyirukana ngo ninamuvire mu rugo urumva yo
nukubwira abagabo
abagabo bamukozi iko kitumva ari uko nyene batijya mbwa kunyirukana mu nzu dawe yubatse cyo kurumva ivyo sha ntibizohera aho ndakurahiye
Kamuhungu. Je ndumva kwingwane zawe zitoroshe.
Nizoroshe muhungu.
Burya mugugu mu byiyumvira. Uzosaranda.
None ngire gute? Niyahure canke ndamwici.
Oya. Kwiyahura siyo nyishu. Tenda fisa gati. Ko kubihwa mikasha. Izongora ne zose pi.
Yako. Sakari gajoki.
Pe.
Kambye none kamuhungu no gakurahe.
Umve. Fuka buhoro buhoro we ntibakumve. Urabona kakara. Ukwegarime gusa ngo
turabashimiye mwese rero n'ijwi rya America Washington DC kuri micro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza